mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Bwakeye Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri iki gitondo. Mbahaye ikaze. Mu Burundi abantu barenga 500 ntibafite aho baba n'ikibatunga kubera ibibazo byatewe n'imyuzure yavuye ku mvura nyinshi muri icyo gihugu.
Twagize ingorane sibihomoka byaduhomokeye amazu amareyo n'imirima iragenda duca tuburaho tuja twace tuza ngaha badushaka ku mashuri tuba twakambitseho turaguwe turahangayitse mu bibondo.
Uwo ni umwe mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe n'ubutegetsi ku nyubako z'ishuri. Inkuru irambuye kimwe n'andi makuru tubafitiye ni mu kanya, ntimujye kure. Mbere yuko tubagezaho amakuru avugwa mu biyaga bigari bya Afurika, ariko reka mugenzi wanjye Aloise Bigirimana abanza tubwire avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey Arini. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump avuga ko Amerika itazova muri Iraq kiretse icyo gihugu gitanze ikiguzi cy'ikambi ikoreshwa n'indege Amerika yubatse muri icyo gihugu. Trump yabishikirije inyuma yaho inama nshingamateka ya Iraq yemereje ingingo ejo ku munsi w'Imana yo kwirukana abasirikare 5,502 ba Amerika bari muri Iraq. Inama nshingamateka ya Iraq yasabye abasirikare ba Amerika gutaha mu kugaragaza ko bate kubiri n'igitero cya drone cyahitanye General Qasem Soleimani yari umutegetsi akomeye mu gisirikare cya Irani yiciwe muri icyo gihugu cya Iraq. Umushikiranganji wa Amerika we ajejwe imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo yashikirije ko ata banyagihugu ba Iraq bazosaba ko Amerika itahukana abasirikare bayo. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Morgan Ortagus asaba Iraq kwisubira ko kuri iyo ingingo. Muri kurikirane rwaye makuru nyene, Trump aragabisha Irani ko mu gihe icyo gihugu cyohirahira kikihora ku mugenerali wayo yishwe na Amerika mu ndwi iheze, atankeka Amerika izotera ibibanza ndangakaranga vya Irani. Ntiyatomoye ivyo bibanza ivyo ari vyo, ariko abahinga mu vy'amategeko bavuga ko gutera ibibanza nk'ivyo ari ukurenga ku mategeko mpuzamakungu. Perezida Trump yashikirije kandi ejo ku munsi w'Imana ko ashobora gushira ahabona amakuru y'iperereza yakoreye ko mu gusigura icyatumye yica uwo mujenerale Soleimani. Abashingamateka ba Republikani batari bake barashigikiye iyicwa rya Soleimani, mu gihe abademokrate nabo bemeza ko Soleimani yari umwicanyi karuhariwe. Ariko ngo kumwica byongereje ubwoba ko Amerika na Irani bashobora gutana mu mitwe. Kuri iyo nkuru nyene, leta ya Irani yashikirije ko itazokongera kwigerera ku rugero rw'ubumara bwa uranium ihingura, ubutumwa busigura ko ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu ya nikleyere yo mu 2015. Ingingo ifashwe na Irani nko kwihora ku rupfu rwa General Soleimani haraheze iminsi ibiri yiciwe i Baghdad na Amerika. Ariko iyo tangazo ntirigaragaza ko Irani igiye guhingura ikirwanisho cya nikleyere. Irani yavuze kandi ko izobandanya ikorana n'ikigo mpuzamakungu kigenzura ibirwanisho Ruhonyanganda.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, intagondwa za Al-Shabaab zarishe abanyamerika batatejo ku munsi w'Imana inyuma yo gutera ikambi ya gisirikare mu ntara ya Lamu muri Kenya ikoreshwa n'igisirikare cya Amerika hamwe n'icya Kenya ku rubibe na Somalia. Abo barwanyi bateye ikambi yitwa Manda Bay basambura indege za Amerika zitari nke hamwe n'imodokari imbere yo gusubizwa inyuma n'abasirikare ba Amerika bafadikanije n'aba Kenya. Igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, gishikiriza ko batakaje umusirikare umwe hamwe n'abakozi babiri bakorera icyo gisirikare cya Amerika. Umuhari w'intagondwa za Al-Shabaab warigambye ko ari wo wagavye icyo gitero. Naye inama nshingamateka, inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe umutekano kwisi irakorana kuri wa mbere mu mwiherero ku kibazo cha Libya ni mu gihe Turukiya yatanguye kurungika inteko zayo muri ico gihugu byashikirijwe n'abadiplomate ba ONU ejo ku munsi w'Imana. Turukiya ivuga ko igiye gushigikira leta ya Libya y'Tripoli yemewe na ONU. Ibi biganiro byo kuri wa mbere byasabwe n'Uburusiya kazobara kajyo ka mbere ako inama ako kanama kawo ni kajeje umutekano kazuba kagize mu kwiheza ibibazo by'umutekano muri Libya no muzo w'inteko za Turukiya.
Washington ijwi rya Amerika.
Abashinga amateka begamiye leta ya Venezuela bariganziye ibikorwa by'inama nshinga amateka isanzwe yiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi w'Imana ni mu gihe bariko barondera gutora umukuru w'inama nshinga amateka mushasha azoshigikira Perezida Nicolas Maduro ari ku butegetsi. Abajeje umutekano barabujije Juan Guaido asanzwe ayirongoye kwinjira mu ngoro y'abashinga amateka. Guaido yari yiteze gusubira gutorerwa kurongora iyo nama nshinga amateka mu kindi kiringo cy'umwaka na nyaburya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagize igiti ari bo bagize igitigiri kinini muri iyo nama nshinga amateka ya Venezuela. Ntibiramenyekana ko abashinga amateka bashikiye Nicolas Maduro bashoboye gutora ariko uruhagarara rwarabandanije gushika ubu. Amakuru kuri izo mbururane tuzozimenya mu biganiro byacu biri imbere.
Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Imvura nyinshi ikomeje kugaragara mu bice binyuranye bya Afrika y'Uburasirazuba igatera ibibazo bishingiye ku myuzure cyangwa itenguka ry'ubutaka. Mu Burundi abantu barenga 500 bo mu ntara ya Cibitoke basenyiwe inzu n'iyo myuzure ndetse itemba n'imyaka yo mu mirima yabo. Bahangayikishijwe no kutagira aho baba nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Eloge Willy Kanes.
Abatanye ingo zabo bose bahungiye ku mashure. Aho muri zone Masango bari ku ishure nshingiro rya Kibati mu gihe aho muri zone Ndora bakiriwe ku ishure nshingiro rya Myave. Abavuga ko atacefo cha ruguru bagifite muri kino gihe.
Twebwe twagize ingorane z'ibihomoka byaduhomokeye amazu amarero n'imirima iragenda duca tuburaho tuja twace tuza ngaha badushya ku mashuri tuba twakambitseho. Izindi ngorane zatuzanye aha si neza hatuzanye. Tuwaguwe, tuwahangaiti mwibondi.
Jewinzu, yara homote, nibi homoka, yara tutuwae, wachietu za kuchumbika kumashuri. Zazu uzima, kwa munu, zepo kumashuri, rumbani homo buhungiro, nhacho tuja, nhacho tuimari.
Nani ubutilinga huko, tuwabuli cho tuja, mirema yose yara tutuwae, nhacho tufisi.
Gihomoka kimwe cyaraje gihera imbere y'umuryango kirashishima kijebe. Ugikindi gihomoka gica gihera haruguru gica gihita kigwa kunze. None jewe ubwo babuca buramfata jewe n'abana tucama turapfama.
Ubwo bwo basi bwo bwonyene bafise mu gihe gice cha kabiri cy'umwaka w'ishure buca gitangura bafite impungenge z'uko buraho bakika umusaya bitewe n'uko batsindara mu masomero.
Ubwo baturabufise ni bwishyu urumva n'abanyeshuri bazotangira ataho tubana natwe tuzoca tuje. Gusaba leta yuko yotwegeraniriza nk'ahantu yobona yocidushira.
Bimeze nabi cyane. Kwanza ntijyambere jewe inzu yose yarabomotse. Icyo dusaba kubera tuzosubira muhira hose haratwawe. Gusaba leta yuko yodushirira ahantu ahantu bakaduha ntikigwati tukabamo nta kundi. Kandi dufise ubwoba bwoko amashuri abucatangura. None tuzosha tuva abandi tuzoja he. Aba rero mudusorushyira imbere murabe ko leta yoturaba akagwati kakanyovu twoja.
None icyo nusaba leta jewe noyisaba yuko botushakira ahantu twoba nukuri twebwe turahangayitswe rwose.
Imyitwararika abajeje intwaro barayumva. Tade Muhitira ni umukuru wa zone Masango.
Aha aba bene gihugu bayiranije ngaha nukuba baragowe bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri aka karere. Si aka karere gusa ariko tuvuga ko muri aka karere yabaye ndende muri iyi komine itwaza ibintu n'abantu. Abantu bamwe baratwawe abandi ibintu byabo biragenda. Ariko ubwo twashe tugira kandi tukibufise n'amazu yabo yaba abantu bari ngaha yabomaguritse batiyama bikumusaya hageze kwa mungu wabuliyo baba niyo baja mbele tukaituka na hivyo muri konsei kumina ya hiru kakubwa teo bantu wabuziyo baba niyo baja tufu ya muri yo konsei niyo baja wana hiyo baba niyo baja wachabata kumashuri tunatawa tuwa bashira kuwemela kumashira mkula ya mashuri tulasa umuyobozi ya ratuwe melera lero na kutuwa wajira na hawa uza kuikuta warafusengu tunu ya tukali musi ndu tuwaraji umunabi la jiratila yugoba kwa lisiwe jate awe nejihugu wali ngaha kuungo ni mirongine nintuki kushiku zihari tuwabonyi ziraraha alikuwa riwa bandi wali hija duharu imijango yavo ilashuka majana tatuwa mwina na babo leta yorabicho yokora bangwe wagenda wa shika kubanu wa shicheko wala utuko wa ramiza katuka sabako niwa vishovoka hubo nekanghandi hanu kumbe hobi chigwati mkukuba chigwa chanye kawara wali chendeseho imbele kwa suwa mizo kukumizo ngoza na wagenda na wali kumosai na huku ni wanda wikaragara
Eka na shakl ni gaba umuyobozi w'ishuri nshingiro rya Kibati ni kwa boni ibintu ahamagara inzego zibijejwe gutabara hakiri kare kuko asanga n'indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kurandagata
narije amashuri kwambira buca tangira ko barara muri ayo mashure ndega bizogenda gute cyo ni kibazo na leta n'uca ndayibaza kugira ngo yishure kindi kintu nacyo cyacu cyishika dusanga dufise abana 368 harimo abakobwa n'abahungu basokera mu tuzi twasugumwe tubi noneho n'utwo tubi twadusakaje amahuba twarari tubomwe n'imvura ubasiga akazu kasugumwe kamwe mbega ncamba za leta mbega 368 abo bana b'abahungu n'abakobwa bazogasokeramo ari kamwe n'ajya dufise abana babigeme baba bakuze ikindi nacyo twarari duhuye n'ingorane kandi imvura n'ukubera twabanze tugashimira tano muvyeyi kuko yararavye yuko iryo shure yohava igaburira abana hari umugambi mwiza abana barafungura ariko gusuba hari ngona twarari duhuye nayo bivanye n'iyi mvura amazi yaracitse ubu mbega ko muri stoka ringa zasigaye narya abana bahise bafungura mbega bizogenda gute mbega abana bazoje badakarabye mbega babavye bazaba kubiteka bazo biteka gute bo duha amazi vyihuta kugira ngo abana ntibaze bahure n'ingorane barabico bafashe kuko ni ingorane bashobora kuhava abanduye n'ingwara n'amatwara tare nabivuze ko yabomotse mbega bituma hehe bazonye ne kuko dushatubaza mbega tuzoshatureka abo babyeyi bahuye n'ingorane bagume mu mashure abana bagume hanze
imyuzo riturutse ku mvura y'isegenya imaze imisi yibonekeza mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize Burundi mu kiringo cy'amezi abiri gusa abantu barenga 45 baramaze guhitanwa nayo abataramenyekana igitigiri nabo bari gurengero intara cy'ibitoke iri mu buraruka bushye burengero niyo yabuze benshi muri komini imwe ya Mugina yonyene mu ntango zo kwa 12 umwaka uheze abantu 27 barapfuye abagera ku 9 nabo bari gurengero eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika Mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi Ligue Iteka mu mpera z'icyumweru gishize wasohoye icyegeranyo cyerekana ukuntu uburenganzira bwa muntu bwari bwifashe muri icyo gihugu mwaka wose w'2019 Ligue Iteka yerekana ko abantu barenga 370 bishwe abandi bakaburirwa irengero harimo n'abakorewe iyicarubozo ishinje inzego z'umutekano za leta kubigira mu ruhare ariko zo zikabihakana inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru
Ishyirahamwe rigiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga 1000 nabo bafungwa mu buryo Ansheri niko yagize atwara rigiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko
muri umwaka w'2019 ishyirahamwe rigiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 byatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 barasinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mu mategeko
nawo biruko ayandi mashami akorera mu gihugu muri ico gisata nka Foricone F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yamirira kure ibiri muri benayo maraporo Gerard Hakizimana atwara Foricone F avuga ko uburenganzira bwa muntu bwifasha neza mu gihugu
twaje twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mu aya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazina mu kandi turivyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu n'ukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava ibashiriza ni binyoma ni muri yange ndo kwamaberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu ataye ibazo bihari aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirizwa n'aba bantu atari byo
rigiteka rimenyesha ko amashirame nkayo akorera mu gihugu atenya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwa kubutegetsi ashe niko yagize avuga ko bafise n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina yabishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cyane cyane abapolisi n'ugwaruka bw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi
aha dutanga akarorero ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire kuko turabona ko inguvu abastandere bashyiramo abatwara amasegiteri abapolisi aho kitiga gitowe batarindira kugira ngo haba amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ivyo rero biratuma rigiteka yumvira ko leta ibizi igituma uwo muntu yishwe ntibiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe
gusa igipolisi mu kwezi guheze cakaniye ijwi rya Amerika ko kidahohotera abanyagihugu
uvuga ivyo ngira ngo ayo makuru afise na yakera cyane ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga kwikirana by'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi
rigiteka rihamagara ya leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwice abo bantu bakora ayo mabi ibashengeze tugasaba nuko imigambwe nayo nyene yabo umugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari kujyana abavukanye bajyana tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko ubufasha muri kino kiringo bari aba matora reka rategugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntihabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyo tuma basubiranamo
ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishamwe mpuzamakungu ONI ku Burundi gusa Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi sentare mpuzamakungu mana bya sepeyi yaratanguje amatohoza nyezina kuri bene ibyo byaha by'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu Pierre Clavin Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
tugeze rero mu mwanya wa makuru y'imikino, igice cya kabiri cya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Burundi ni cyahiriye ikipe ya Messager Ngozi yari ku isonga nyuma yo gutsindwa na Lydia Ludic Sports for Africa igitego kimwe ku busa. Naho mu bakobwa, umukino wa karate waba ugiye kurushaho gutezwa imbere mu Burundi. Desire Hatungimana arakomeza.
Kuruno w'Imana niho hasozegwa mu gisagara cha Bujumbura ihiganwa rya karate rihuza abana bari hagati y'imyaka 5 na 15. Ihiganwa ryari genewe abigeme gusa. Iryo higanwa rikaba gitabiriwe n'abana 71, harimo 42 baje bava mu ntara zo hagati mu gihugu na 29 bo mu gisagara cha Bujumbura. Umunyamabanga mukuru w'ishyira hamwe rya karate mu Burundi bahurumbira urwo rukino.
Ihiganwa rero n'ihiganwa ryiza kwa n'ihiganwa ry'abana babigeme ico rigamije tuvuga tuti karate kazuta ka karate zitwegwa bakunze n'urwaruka. Kubera rero twavuze tuti n'abakobwa turakeneye ko babo benshi muri mu masport na cyane cyane muri karate nkuko bisabwa yuko intumbero yoba yuko kuba 50% abahungu 50% abakobwa. Mugabo turacari kure iyo ntambwe nico gituma turiko turagaza kugira ngo dukundishe karate uru rukino abigeme na cyane cyane duhereye mu bana kugira ngo turabe ko twotaba tugashikana ico gihabwo kinini.
Adija n'umwana umwe yitabiriye iryo higanwa amenyesha ko karate imbere ya byose ibigisha indero, agasaba avyeyi kurungika abana babo muri ugo rukino.
Muri urukino biradufasha cyane, turanonora imitsi, tagira nyene ingufu, twagira kuraje yo kubandanya, baratanga indero kandi bigatuma abana bagira amagara meza. Hariho ababifata ngo nukugwana nukwicana, ariko nabwo ari kwicana na gato, nukwigisha hama tukaronka ubumenyi.
Mu mupira w'amaguru naho kuri no wa gatandatu niho igice cya kabiri cy'ihiganwa cy'u Burundi mu mupira w'amaguru cyatangura. Mu rukino rwasozera umunsi wa mbere w'inkino z'igice cya kabiri, Oman Ntakagero umenyereza mushasha wa Vitaro yatanguye atsindwa na Burundi Sport Dynamic igitsindo kimwe ku busa. Yamenyesheje ko yabuze amahirwe gusa.
Yibaza yuko ibibanza bine turacyavize kuko turaba gatandatu. Yibaza yuko asigaye match 14. Kubananya dukora hanyuma turabe ko muri zozine nkuko babisabye tuzoba turimo gutsindwa rimwe so kuvuga ko byose babihese kugera ku igori ryacu. Nibaza ko bagezeyo nka rimwe cyangwa kabiri mugabo bagize amahirwe kandi muri football nuko dugize amahirwe ugashika imbere y'igori ugatsinda majisho guhera ronse ukazimo ugatsinda. Twe twaronse amahirwe menshi mugabo ntitwashoboye gutsinda.
Mu zindi nkino, Musongati yatsinze Lelier ibitsindo birahira Messager Ngozi yahejeje igice cya mbere cyiganwa mu kibanza cya mbere ku gitsindo kimwe ku busa. Ngozi City yari yarangije ico gice iri mu kibanza cya nyuma, yatanguye neza mu gutsinda Bumamuro ku bitsindo bitatu ku busa. Urukino nago rwari guhuza Olympic Star y'i Muyinga na Interstar, rwabaye kuko bamwe mu bakinnyi ba Interstar atabibaranga bari bitwaje licence de joueur mu Gifaransa. Mu gihe Olympic Star yanse gukina yibaza ko iki tsinda ku mpaga. Yusufu Mosa arongoye igisata cyo gutunganya inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi yavugiye kuri radio y'igihugu ko nyabona Olympic Star tegerezwa guhanwa kuko siyo yari igejwe gufata ingingo yo kudakina. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda aho duha umwanya mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize, shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wa 16, ari nawo utangira icyiciro cy'imikino yo kwishyura. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine. Ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Etincelles FC ubusa ku busa kuri Stade Amaramaka i Rusizi. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, ikipe ya APR FC yaguye miswi na AS Kigali zinganya ubusa ku busa. Eric Nshimiyimana, umutoza w'ikipe ya AS Kigali, avuga ko nubwo yaje ashaka amanota atatu bikanga, ngo n'inota rimwe ntacyo ritwaye.
Yenaga ko yari match kuri twebwe, twaye shaka ya gutsinda tubona amanota atatu. Nibaza ko uritseze bigwa plus de chance yo gukomeza mu mukino ukakongera icyizere, ariko ntabwo byakunze. Kuri jyewe navuga ko ntabwo byari byiza cyane ko twashaka amanota atatu, ariko nabyo ntabwo twabiye n'ikipe ntoya, twabiye n'ikipe ifite icyizere cyane. Ni nkaho twa dufite amanota twese yangana, nahenze ko waza gukina umukino ufunguye cyane, ariko ni nkaho twese twakinaga umukino umwe. Ndabyakiriye kuriya inota rimwe ntakunze.
Uyu mutoza kandi yagize icyo avuga ku mikinire y'abasore babiri aherutse kugura muri Gasogi United, aribo Jean Bosco Kaitaba na Felix Ndekwe.
Urebye Ndekwe na Bosco n'abakinnyi beza kuko Nashaka twakoze nuko twe twabakurikiranye cyane tuzi ubushobozi bwabo nasubije amaso nyuma kuri gihe na kocheri kinabonye ko ari bakinyi ari bo muri fazare bara bakinyi bari berekana urwego ruri hejuru ukuntu bakinye ku mukino wa mbere bakina na ape kandi urege ntabwo turakorana nabo cyane baje kiba cyumwe rwishize nuko ni cyumwe kimwe gifata maranye nabo ariko nibaza ko ari abantu bazadufasha kandi nabo wabonye ko ari abantu abakinyi bakinisha ubwenge bari tekniko bari bomb badatakaza umupira n'importe comment nibaza ko bazadufasha cyane
imikino ine isigaye yabaye ejo ku cyumweru kuri Sadora Mike kumena ikipe ya Marine FC yatsinze Gicumbi FC bitego biri kuri kimwe ikipe ya Lyon Sport yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa kuri Sadye Kigali Nyamirambo kuri Stade Golgota Nyagatare ikipe ya Sunrise yanganyije na Police FC bitego biri kuri bibiri muri mukino ikipe ya Musanze FC yatsinze AS Muhanga bitego biri kuri kimwe kuri Stade Bworoherane Musanze kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 16 wa shampiyona ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38 Lyon Sport ni ya kabiri ifite amanota 38 ku mwanya wa gatatu turahasanga Police FC n'amanota 33 Mukura Victory Sport ni ya kane ifite 25 ya gatanu ni Kiyovu Sport n'amanota 23 Bugesera ikaza ya gatandatu nayo ifite 23 ikipe ya AS Muhanga ni ya karindwi ifite 23 nayo ku mwanya wa munani hari Etincelles FC n'amanota 21 ikipe ya cyenda ni Sunrise ifite 20 Marine FC nayo ifite 20 ikaza ya 10 ku mwanya wa 11 hari Gasogi United n'amanota 19 AS Kigali ikaza ya 12 n'amanota 18 ya 13 ni Musanze FC n'amanota 15 ku mwanya wa 14 hakaba Espoir FC ifite amanota 12 ya 15 ni Gicumbi FC n'amanota 9 naho ya 16 ari nayo ya nyuma ni Heroes FC ifite amanota 8 n'umwenda bitago 18 yari Claude Munyandinda I Kigali
Nshuti mwese twabanye muri aya makuru tubashimiye ko mwahisemo Radio Ijwi rya Amerika tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu by'uyu munsi Nshimire kandi na Fasil Gabehu wamfashije kwegeranya aya makuru kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe
Tariki ya mbere kwa monani Niko wampiye Kasina kawe Kukubula Umganya muto Mwoko soko Ndira Kurupu Nyaki Tumo nesero Maze Irane Nesa Uri chifuza chum Kubonda,
shaka nyumba.